machozi yanakuanguka, unatamani funguka.
Ini radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwaramutse amahoro. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ni Fidele Niyongabo ndabaramukije. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, inyuma yaho n'ikiganiro cy'umuziki. Ndabashimiye. Duhere rero mu karere k'ibiyaga binini. Ibanki Nkuru y'u Burundi yafashe ingingo yo gusubira kurekurira amazu yo kuvunjirizamwo amafaranga y'agaciro atari amarundi agakora atankomanzi. Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru y'imva.
Ingingo yo guhagarika ivunjisha ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi mu mazu yabigenewe yari imaze imyaka ibiri. Kuri uyu wa gatano, umuyobozi mukuru w'Ibanki Nkuru y'igihugu BRB yatangaje ko iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe ziyerekeza zasubije inyuma ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Dieudonné Murengerantwari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura yavuze ko izo ngingo zikuweho.
Kuva ubu abantu barungikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mva makungu yugurujwe mu mabanki bayaronkemwe. Bwa kabiri, ingingo yafashwe yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho.
Kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2022, abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro atari amarundi bahora bakorera mu kinyegero, kuko ubwo bubasha bwari bwahawe amabanki azwi gusa. Ubu kuri bo akamwemwe n'ikose, kuko bagiye gusubira gukorera ku mugaragaro. Ubu ni umwe mu bavunjayi bakorera mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Twakora twishyike katuma ritakora akazi neza. Umuntu wari wose ingenzi tuwe mva amahanga zoshika vuga ati ngiye kuvunjisha muri brochete shangira aha naha naha tabanza kutubatura.
Ingaruka mbi zari zatewe n'izo ngingo harimwo niyo kubuza ko umuntu ari mu Burundi atora amafaranga y'agaciro naho yoba ari kuri konte yiwe muri banki canke ku buhinga bwa Western Union ni nyinshi. Gabriel Banza Witonde, umwe mu banyepolitiki akiri muto atwara umugambwe APDR, yiganiye Ijwi rya Amerika kwa rubusuma bwasa nuko bwahawe indaro. Aratanga akarorero azi neza.
Umuntu arungitse nk'amadolari 10,000 muri banki canke muri BRB basanga baguhaye $21,000 ariko ku masoko yande abita marché noir wasanga ari $34,000. Urumva rero ku madolari 10,000 gacha bagutwara $13,000,000. Benshi bahitamo kuja kuyatorera muri Congo, muri Tanzania, eka mbere no mu Rwanda. Ugaca mu ariko Burundi ugaca bura amafaranga mva makungu, kumbe bayatora mu bindi bihugu. Ikindi cyari gize ikibazo nuko wasanga kwa aya masoko bita marché noir hari abayavunja benshi kandi batari yikore.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwara ishami ry'ubutunzi Parasem abona ko gukuraho izo ngingo bizotuma n'amafaranga y'agaciro nk'amadolari yiyongera mu gihugu, naho impingi kiri ndende kuri ico kibazo.
Yego, amadovize yari yabuze kubera ibijanye niyava ivyo dushorera hanze imfashanyo ivyo vyaragaragara canke abagwiza tungashora kwinjiza amahera y'amadovize ngaha. Mugabe ikintu cari caratangaje hace hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umugu ushaka kwizizira ibintu byo gutunganya kwa j'amadovize kumbure ku nyungu zako. Ni ukuvuga yuko umwidegembyo mu bijanye n'amadovize usubira ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mwikawa canke n'ibiki acasubira kwinjira mu mwidegembyo. Abantu bakagira amakonte yabo amadovize akinjira ku makonte BRB izuba yaronzoheza ishobora gusahiriza ku masoko.
Ishirahamwe rikome rigwanya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta ryoryo risanga abari bafashe izo ngingo bakwiye guhanwa. Gabriel Rufyiri atwara Oricom avuga ko izo ngingo zateje n'umutekano muke mu gihugu.
Abantu bafata ingingo mbi nk'izi zigira nabi igihugu ugacume ngo ni ibintu bisanzwe ntibikwiye kuzabera herera ngaho, nabone bakwiye kuzabara bibazwa kuko hari n'amategeko ahari ivyo nuko zabarabimenya ko umuntu aronse ubutegetsi aronse ubutware ataba aronse guhonyanga no guhonyora abanyagihugu ahubwo bakwiye kugira ngo abashigikire abantu bavunjiriza amafaranga mu kinywabi ni ibintu biteza n'umutekano muke
ibanye nkuru y'igihugu cyo Burundi yahamagariye n'abandi bifuza gushira imitaya yabo mu gisata cyo kuvunja no kurungika amafaranga y'agaciro kudatinya kuko ari kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubyijwe y'America
mu Burundi kandi hadutse indwara itaramenyekana icingurube mu ntara zitandukanye inkuru ya Thierive ndayishimiye ikigali
Iyo ndwara y'icingurube itaramenyekana gushika ubu irangwa mu ntara ya Bururi muyinga Gitega na Rumonge ibimenyetso biboneka ku ngurube zafashwe niyo ndwara harimo kubura kayabagu gushuha cyane utudoma gudutukura kunda amaso agatukurira nubwo yabugashinga ndetse akaba n'izinanirwa gutambuka ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukigije bwamenyesheje ko iyo ndwara yadutse mu ntango z'uku kwezi kwa 10 umwaka w'2022 aho mu mpongore 18 hafashwe ngurube ijana na 16 muri izo izishika kuri 70 zimaze gupfa Serge Nkurunziza umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yabitangarije mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu
iyo ngwara yibonekeje ku mitumba ya Mirango mu ntara ya Bururi Kibimba mu ntara ya Gitega Ryama mu ntara ya Muyinga na Nyagasaka intara ya Rumonge aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo 70 zikaba zarapfuye iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya Mibanda na Gahinda mu ntara ya Mumonge aho hapfuye ingurube 11
imigwi y'abaganga b'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yaratanguye igikorwa cyo kuraba icizo mpfu ziriko ziravako hamwe no gufata ibipimo harabwa iyo ndwara yariyo umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Serge Nkurunziza amenyesha ko mu ndwara zari zisanzwe zifata ibitungwa by'ingurube atanimwe irimwo nkuko ibipimo bibyerekana
bafatiye kuri ibyo bimenyetso harikezwe ko ibitungwa bigwaye akaranda k'ingurube benshi bakunze kwita dudura cyangwa imuryama indwara ya mutuku y'ingurube n'indi ndwara yitiriwe ojeski ariko ibipimo by'ibanze byakozwe mu laboratoire hisunzwe izo ndwara byerekanye ko atarizo
abanyagihugu mu bice bitandukanye kanye muri izo ntara zirangwa mu iyo ndwara bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bamenyesha ko amakengari yose kuko batazi iby'iyo ndwara basabye ababijejwe gufasha vuba bwango ibitungwa byabo bitarahona
aho rero tukagira ko dusaba ababijejwe cyane cyane leta bicishije mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko yokora ibishoboka byose mu maguru masha kugira ngo icyo kibazo gifatwe mpiri gifatwe umuntu kibarabire hamwe iyo ngwara yariyo barabire hamwe n'ingene twoyikingira vuba na bwango kugira ngo ntituzoze kwifuka bwamaze guca
duteye impungenge kandi ndende kuko abanyagihugu benshi bari basanzwe bagafungura
kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu ubushikiranganje bwamenyesheje ko hafashwe ingamba zo gupoma mu mpongore z'ingurube muduce iyo ndwara imaze kwibonekezamwo
bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumbi iyo ndwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imigero kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ndwara yibonekeje imiti yarategekanijwe kandi yajanywe aho hose bikenewe
abarozi b'ingurube na cane cane muduce twibonekezamwo iyo ndwara hari ibyo basabwe n'uburongozi bujejwe ubworozi ibyo nabyo birimo guha amazi ibyo bitungwa no kubisuka ka amazi mu gihe hari ubushuhe ibyo bitungwa iyo byamaze kwandura iyo ndwara bipfa mu gihe cy'iminsi 3-5 nk'uko byamenyeshejwe n'ubwo bushikiranganje mu kwirinda kwa kukaranda kataramenyekana kabandanya gukwiragira mu gihugu ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufatanyije n'abajejwe intwaro bwamenyesheje kuruja n'uruza rw'ingurube kuzidanda za no kuzibaga bihagaritswe gwerera kuri wa gatanu mu bice gusa iyo ndwara imaze kugaragaramwo mu kurindira kwitohoza iyo ndwara rivanze no gupima muri laboratoire gyerekana ibijanye n'iyo ndwara iyo ndwara y'ingurube ije mu gihe hari haheze amezi arenga 2 mu Burundi hadutse indwara yo mu bwoko bwa Rift Valley leta y'u Burundi yavuze ko yahitanye inka zishika ku 13 hanafatwa ingamba zo guhagarika kubaga no kurya inyama mu gihe kirenga amezi 2 Thierry Vendayishimi ijwi rya Amerika Ikigali.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere muri Uganda ho ministri w'ubuzima avuga ko igihugu kibangamiwe n'ikiza cya Ebola nubwo umubare w'abamaze kwandura ukiri muto. Iyi ndwara yamenyekanye muri iki gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize, ariko mu bimaze guhitana harimo n'abaganga. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, niyo nkuru adufitiye.
Makuru y'imibare mishya y'abanduye icyorezo cya Ebola yasohowe kuri uyu mugoroba na Minisiteri y'Ubuzima, avuga ko kugeza ubu abantu 44 aribo bamaze kwandura icyorezo cya Ebola kuva aho cyatangarijwe mu gihugu mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Icyorezo kimaze guhitana abantu 10. Minisiteri yatangaje ko abandi bantu 4 banduye iyi ndwara bakize kandi akaba basezerewe mu ivuriro. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Jane Ruth Acheng havuga ko hari abandi barwayi bazasezererwa bamaze gukira ku munsi wa gatanu.
Out of the 44 so far we have discharged 8.
Kuri abo 44 twasezereye 8 bakize, ariko umudamu umwe yahisemo kuguma mu ivuriro nubwo yakize kubera ko afite umwana w'imyaka 2 nawe wanduye ariko akaba atarakira. Ndetse na nyuma yo kumuhumuriza yahisemo kuguma hafi y'umwana we. Umugabo we nawe yaranduye kandi nubu aracyavurwa. Ejo tuzasezerera abaganga bari baranduye akaba bakize neza. Abakozi bo mu buvuzi banduye indwara, minisitiri avuga ko bayibonye ubwo bavuraga umurwayi wa mbere bitaramenyekana ko yanduye Ebola. Minisitiri arakomeza akagira inama abantu kwihutira ku ivuriro hakiri kare baramutse bagaragaje ibimenyetso bya Ebola, kuko kuja ku ivuriro hakiri kare byongera amahirwe yo gukira iki cyorezo kidafite umuti wihariye wagenewe kukivura cyangwa urukingo. Mu bantu 10 bapfuye bazize iki cyorezo kugeza ubu harimo abaganga. Umwe muri bukomoka mu gihugu cya Tanzania akaba yarigaga amasomo y'ubuvuzi muri Uganda. Undi mukozi w'ibyuma buzima nawe akaba yarapfuye ku wa gatatu. Minisitiri yemeje kandi ko babonye imiti mishya ikorerwa igerageza ariko ifasha mu kuvura indwara ya Ebola, kandi bizeye ko izafasha kinini mu buvuzi bw'iki cyorezo. Araburira abantu ko Ebola itararangira kandi ko bagomba kwirinda cyane kugira ngo birinde gupfa.
However, it is important for the population to understand.
Icyakora ni ngombwa ko abantu bumva ko tugifite Ebola. Abantu bazakomeza kumenyekana mu biturage bazanwe kuvurwa. Igikoresho kizadushoboza kurangiza icyorezo kiri mu baturage, kandi ni ugukomeza gukangurira abantu ibimenyetso bya Ebola no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima hakiri kare umuntu aramutse agaragaje ibimenyetso bya Ebola, kuko amahirwe yo kubaho ari menshi umuntu agiye kwivuza hakiri kare. Nanone abantu ntibagomba guhunga bava mu byaro byabo bakaja ahandi, kuko bazakwirakwiza ubwandu bw'iki cyorezo ahantu hanini. Kuri ubu icyorezo kiri mu turere 5, kandi nk'abakozi bashinzwe ubuzima turi kugira ikibazo cyo kubagenzura aho bari hose. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima n'abaganga batagira umupaka nabo bohereje abakozi kugira ngo bafashe igihugu mu kurwanya icyorezo, kandi akaba bashizeho imyanya idasanzwe icungirwamo abarwayi ku mavuriro atandukanye. Minisiteri yatangaje ko OMS yazanye ibindi bikoresho by'ubuzima bigenewe guhangana n'iki cyorezo, ndetse igatanga na miliyoni 2 z'amadolari y'Amanyamerika yo gufasha kurwanya iki cyorezo kugira ngo kidakwirakwira no mu bihugu by'ibituranye. Ministeri bwa kandi kw'iki cyorezo cy'ubwoko bwa Ebola Sudan kimaze kugira mu turere dutanu aritwo Mubende, Kagadi, Kasanda, Kigegwa hamwe na Bunyangabo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tuve muri Uganda tujye mu makuru arebana n'iby'ubukungu. Banki y'isi yose yatangaje mu cyegeranyo gishya cyasohotse muri iki cyumweru ko imigambi yayo yo guhagarika ubukene bukabije ku isi mu mwaka w'2030 itazashobora kugerwaho. Biraterwa n'ikibazo gituruka ku ngaruka z'ikiza cya COVID-19, intambara y'Uburusiya na Ukraine, ihungabana ry'ubukungu ku isi n'ibiciro biri hejuru by'ibiribwa ku masoko ndetse n'ibyo bitanga ingufu. Profesori Niyoboke wigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza z'u Burundi yavuganye n'Ijwi rya Amerika, aratubwira uko abona iby'icyo cyegeranyo.
Dufatiye uko isi abinisi bigeze na cyane cyane by'ubutunzi bivuye ku bintu bitandukanye. Ahanini bajye numva ko icyo cyegeranyo bashyitse ko bitahuritse umuti gute, duhereye ku n'ibihugu twara twifuza dufatira ko nk'akarorero mu by'iterambere n'ibihugu bihanzwe. Aha duhere nk'ibihugu bya Etats-Unis by'Abanyamerika, nababwira ko iduga ry'ibiciro rirenze bivuye ku mvo nyinshi. Ni kuraba ko ingufu ariko barakora cyane uko abajejwe ubutunzi muri ibi bihugu bategekanya uko ihangiro bihaye gushika ko bitegenaje biboneka bivuye ku bintu byinshi. Amashyirahamwe yabo yasumira cyangwa ashorera cyakarondera ijankenegwa bakoresha mu bwo amashyirahamwe yabo ashobora kwimbura, ashobora guhindura bivuye mu bihugu bitandukanye.
Baravuga ko abantu imiliyoni 719 ku isi cyangwa 9.3% by'abantu baba ku isi bari baba ayo ku madorari abiri n'igice ku munsi mu mwaka w'2020. Mubwirwa za gute icyo gitegire?
Izo miliyoni 700 z'abantu babaho ku mafaranga abiri n'ibice bitatu ku idorari, murumva ko ari ryari rukinini. Ivyo biva ku mvo nyinshi, nababwira ku bihugu byo mu nzira y'amajyambere cyane cyane ku Kenya byo muri Afurika bibaho bibeshejweho ahanini n'ifashanyo z'ibihugu bihanzwe n'ibihe turimo. Hanyuma ivyo bihugu mu gihe bihanzwe bisugerejwe n'ibihe turimo, isuri cyane ukwitaho gutunganya ibyerekeye bituma na cyane cyane cya gitegire bariko baravuga kina congerekerana kuko muravye nk'ibihugu mw'inzira y'amajambere cyane cyane ngo bita ko bikeze muri Afurika ko tuntu duke bashobora dushora mu bihugu Buraya mu Banyamerika cyangwa mu Bushinwa, hama mu gihe atabaguzi cyane bo muri ibyo bihugu badafise ubushobozi bwo kugura bisuganya mu kubaho mu buzima busanzwe bifatiye kuri izo ngorane ziba zari zave ku bihe novuga ni bihengere byasizwe na COVID cyane kuri ibiciro bya dotive kugira ngo hano muri Ukraine na Risi, biratuma uburyo cyane bahora bagura bivuye muri Afurika basa n'abibangiriye ko cyaba kabigura ku rugezo rudashemeye cyangwa ku rugezo rutoga ugasanga bya bihugu n'utwo duke bahora baronsa dusuma bisuganya ntitukiboneka. Ama nayo amfashanya naho ikiboneka ubu mvuga ko icyo gitigiye kongerekana kuko ayo mahera baronka bashobora gufashisha ibyo bihugu cyangwa bashigikira ibyo bihugu bashigikira imigabane z'ibihugu kugira baronka amasoko bashobora kuramo rero kwita abatiri premier cyangwa bashobora kubishigikira mu nzira iyi n'iri yo kwiterambere sasagare hose ntibibe gikunze. Bisigura ko bya bihugu byari bifite igitigiri cy'abantu banaho nikora bafise amapfa kizokongerekerana kuko ifashanya aho riza hari igihe uzosanga ihindukira itumbera ibindi bihugu bikomakomeza bisanzwe Afurika bishigikiye ngendo yindi.
Mu gihe icyo gitigiri cy'abantu bari mu kene ntangere kinini cyane kiri muri Afurika y'umunsi y'ubugaragwa bwa Sahara, ni kiye mubona cyokogwa kugira ngo ababa muri ibyo bihugu n'abategetsi muri ibyo bihugu bashobore guhangana n'icyo kibazo gikomeye cyane cy'ubukene ntangere?
Uko nama nayivuze muri make icokogwa no gusubiramo imigambi iterambere y'ibyo bihugu na cyane cyane bagategura imigambi ifatiye kukuri na karanga mutima n'ibyo bavuga izo bafatiye muri resources bafise bya rutaka byo bashobora gukoresha bakabifatira kuri ibyo bagafatira ku buhinga bafise, hama bakareka kuzera inzi imigambi yose bafise bakayitegura badashimikiye ku mfashanyo zo ku bihugu bindi, hama banacyane cyane bakitaho gukomeza amasoko. Komeza amasoko nshaka kuvuga iki, boshigikirana hagati yabo muri ibyo bihugu kugira ngo bamaze gukora nk'ikintu cy'ikigo cyabo gishyikira gifatiye ku rugezo bageze ko bagaheza bakarondera ngene banywana cyangwa ngene bahanahana ari udandazwa cyane ubumenyi cyangwa ubuhinga n'ibihugu byo hejuru. Iyo nyinshi yonyine yoshoboka ikindi cyakorerwa ko ni ukuraba ibyankenerwa by'ifatiro ari nk'uburimyi ari nk'ibijyanye n'iby'inyubako na cyane cyane z'imyuga nkuba, ibyo byose akabifatira ko akaba imigambi ifatiye ku iterambere rirama ifatiye kuri ibyo sandu dufise kwa mahususu sandu dufise kugira bashobore kwisana sana bateko ya zirinzi.
Murakoze cyane turabashimiye.
Nje ndabashimiye.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi d'Amerika, Radio Yanyu.
Subira mu Rwanda aho leta yatangiye kwishyuza abacuruzi bimwe mu gishanga cya Gikondo bagahabwa ingurane y'inganda bari barahubatse ariko nyuma bikaza kugaragara ko bari barubatse nyine mu gishanga. Asumta Kabogi yakurikiranye iby'inkuru.
Bibikuye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi Ijwi rya Amerika rifitiye kopi. Iryo tangazo rivuga ko abantu bishyuwe ingurane z'imitungo yari iherereye ahahoze ibikorwa by'inganda byakorerwaga mu gishanga cya Gikondo mu mujyi wa Kigali baba baramaze guhabwa ingurane kuyisubiza mu isanduku ya Leta. Iri tangazo rikomeza rivuga ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yiteguye kuganira n'uwo bireba uko gahunda yo kwishyura iteye n'igihe ayo mafaranga yose agomba kuba yamaze kugezwa mu isanduku ya Leta. Nta munsi ntarengwa iryo tangazo risobanura. Iyi minisiteri ivuga ko n'igenzura yakoze byagaragaye ko aba bantu bishyuye miliyari zirenga 22 mu mafaranga y'u Rwanda mu gihe nta ngurane yagombaga gutangwa kuko byagaragaye ko ubutaka bw'ibishanga aba ari ubwa Leta. Abandikiwe amabaruwa na abantu bari bafite inganda mu gishanga cya Gikondo cyari cyarahinduwe icyanya cyazo ariko ziza kwimurwa zijyanwa mu cyanya zagenewe kiri Masoro mu karere ka Gasabo. Abahawe amabaruwa basabwe kwishyura amafaranga bavuga n'Ijwi rya Amerika benshi basabye kudatangaza amajwi yabo. Umusaza umwe ugeze mu zabukuru yasobanuye ko yasabwe kwishyura $150,000. Uyu mugabo yabwiye Ijwi rya Amerika ko atiteguye kugira icyo yavuga kuri iki kibazo, yumvikanisha ko kuva yahabwa ibaruwa atarongera gusinzira ndetse akaba yarananiwe kubibwira umugore we ngo nawe adakuka umutima. Undi wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika ariko nawe wanze gutangaza amazina ye yasobanuye ko amafaranga yayahawe ariko amabanki agahita yishyura ndetse asigaye agatwarwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kubera imyenda yari abifite. Yavuze ko kubazwa amafaranga muri iki gihe bisa nk'ibidashoboka ku ruhande rwe kuko nayo yahawe na Leta atigeze amugera mu ntoki yahise yishyura imyenda. Umwe wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika ariko nawe utatangaje amazina ye yatangaje ko bakiri iki cyemezo cya Leta ariko bakaba bizeye ko izaca inkoni zamba.
Twacyakiriye kuko n'iki inama ya Leta, inama y'abaminisitiri, ntacyo rero nakivugaho kuko nibo batureberera, navuga ko aribo babyeyi bacu ariko nabo ndabona bafite uko bashobora gutekereza abantu turabaho gute, ariko nge nkumva ko bashobora kwisubiraho bagafata icyo batugenera. Ndumva tutaviramo aho kandi binaba nabyo umuntu arabyakira.
Benshi mu bahawe aya mafaranga bagaragaje ko yamaze gushira kuko bitakoroha kubika amafaranga igihe kirekire.
Gusubiza amafaranga rero burya ndiheraho kuko ibyo nciyemo ni byinshi. Ndiheraho kuko amabanke, njyewe ndavuga banke maze igihe ureba nsa nk'ugenda nivugisha. Mu by'ukuri ku giti cyanjye ntabwo byoroshye amafaranga urayabona ukayakoresha ibindi niko umunsi ku munsi. Icyo bambwira cyose nge nacyakira ntanakemera. Ahubwo wambaza uti se kubyakira birakoroheye, ariko nta kundi kuntu ndi bubigenze. Ahubwo ni ugusaba ingabire y'Imana yo kugira ngo icyaba cyanshikira cyose ntakire, kuko nge ndahamya ko ibi byemezo hari ukundi kuntu wenda, kuko ibyo bambwiye gukora nibyo ureba hano nakoze.
Umushinga wo kwimura inganda zari Gikondo mu mujyi wa Kigali watangiye muri 2013 kugira ngo hatunganwe ashyirwa ubusitani bw'icyitegererezo n'ibindi bikorwa nyaburanga. Icyakora mu nama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'ukwezi kwa karindwi nibwo byanzuwe ko ingurane yahawe abantu bari bafite ibikorwa mu gishanga cyahozemo inganda ya Gikondo bagomba kuyisubiza mu isanduku ya Leta. Icyo cyemezo gishingiye ku ngingo isobanura ko ubutaka bwo mu bishanga ari ubwa Leta, ko budashobora kwegurirwa burundu abantu ku giti cyabo, kandi nta ushobora kwitwaza ko abumaranye igihe ngo abwegukane. Umwe mu banyamategeko bavuganye n'Ijwi rya Amerika yagaragaje ko watanze amafaranga ariwe wakabaye akurikiranwa. Ni Murangwa Faustin wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda.
Wowe ushinzwe kubahiriza itegeko, ukaba warahaye umuntu amafaranga ajyanye na kakoresha ibikorwa, wanyuze ukamubwira ngo ayagusubize ngo wasanze baribeshye, uwo muntu rwose ntago niwe wari ukwiye kubikurikiranwaho. Cyane cyane ko abantu bimurwaga ari ahantu bagahabwa amafaranga yo kujya gushaka ahandi berekeza. Niba rero yarashatse ahandi yerekeza, ikindi ntago wabarega kwigabiza ibishanga. Abari barimo bari barahawe na Leta, ariko nabwo yarahawe ingurane mu kwibeshya, ntabwo yasubizwa inyuma ngo ajye gusabwa yuko asubiza amafaranga.
Kugeza ubu hari inganda zimwe zahawe ingurane y'ubutaka, ahashyizwe icyanya cy'inganda kiri Masoro ndetse zinubakirwa n'amazu, harimo uruganda rwakoraga amabati ndetse n'urwakoraga amarangi. Ikibazo gisigaye ni icy'abahawe amafaranga ntibimukire Masoro. Minisiteri y'inganda ariko isobanura ko uzaba adafite amafaranga azaganira nayo bakagena igihe cyo kwishyura. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika, hano dusoreje amakuru twari tubafitiye. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi, imbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro ni nawe wabateguriye anabegeraniriza aya makuru. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mwumvise, ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire ibihe byiza, tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.
Sokia ni kushike, mami njo karibu na mi. Wino ngufu bate, mazi tuukate. Nye merera none, bikwere kejo. Sawa wisingu wagana. It's just a dance, I wanna see you dancing. It's just a dance, I wanna see you dancing. It's just a dance, I wanna see you dancing. It's just a dance, I wanna see you dancing. I won't be rude, I'm a gentleman. Jam uri mood, 1, 2. Kuri kiri ntambwe, uri show kuri dancing. Wabagahe lady, kunari narabuze, uwa tuhuza nkawe. Don't worry, just be cool. Oh, it's just a dance, I wanna see you dancing. It's just a dance. What you wanna wish me? Yeah, but the kuki wara na kanyamuneza. Iyo nsubije, irurangira ni na wundi ni Yesu. Aya mahoro mbonana ni Yesu. Kena kena kushoboza tari Yesu. Ahubwo mbonereho nshime Imana yo yabikoze. Ubuntu bwayo nibwo bwangeze. I can never stop. I will be forever.
my God, oh my God, thank you. Ni andirimba morana kumutima. Avuze ko no mu gicucu cy'urupfu. Uzansindira urupfu. I thank you, Lord, Abba Data. Nzagushima mu gitondo, ngushime bugorobye.